kikanganirira umutekano Gervais Ndirakobu cyasanzwe ari numukuru w'umurwi w'igihugu jeje kurwanya ikiza cya coronavirus ari kumwe na mugenzi we w'amagara y'abantu nibo bakiri iyo mfashanyo ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura yari bitwe mu bubiko bw'imiti bwa mu kigo cy'igihugu kijejwe incanco. Xavier Crispin aserukira mu Burundi ishyirahamwe mpuzamakungu yitaho amagara y'abantu ku isi wa MS yavuze ko ubwoko bw'urukingo rwatanzwe ariko Sinopharm rwemewe ku isi yose.
Ce vaccin est un vaccin homologué par l'Organisation mondiale de la santé. Donc c'est un vaccin valable comme tous les autres vaccins dont vous entendez parler.
Urukingo n'urukingo rwemejwe na OMS, n'urucanco rwemewe rero nk'izindi zose mwumva bivugwa. Rwemewe na OMS rukaba ku rutonde rw'izizwi nk'izikora mu kurwanya COVID-19. N'urukingo rutangwa kandi mu bihingo bibiri by'intera n'indwi zitatu cyangwa zine. Tuvuga ko umuntu yatumiwe by'ukuri inyuma y'izo ncanco zibiri. Niko yashimangiye yashimira Ubushinwa bwatanze izo ncanco n'abategetsi b'u Burundi batevye bakazemera. Zhao Jiangping aseruka Ubushinwa mu Burundi nawe yavuze ko izo ncanco zatanzwe mu ntumbero yo gukomeza ubucuti mpuzamakungu mu vyerekeye kurwanya COVID-19.
Lors du sommet extraordinaire Chine-Afrique sur la solidarité contre le COVID-19 en juin 2020.
Mu nama y'Ubushinwa n'ibihugu bya Afrika ku bijyanye no gufashanya kurwanya COVID-19 yabaye mu kwa gatandatu 2020. Perezida w'Ubushinwa yasezeranye gushyiraho urukingo ruzosangirwa n'isi yose. Ibihugu bikenye na cyane cyane bya Afurika nibyo bya mbere biruhabwa. Uburundi buri muri ibyo. Iki kiza cyugarije isi kitwibutsa ukuntu dukeneraniye kandi ko ata gihugu na kimwe kibwirizwa gukumirwa. Niko umupfasoni yamenyesheje. Muganga Tadendi Kumana, umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi, yatangaje ko bifuza gucanjwa bose bazotangura kwiyandikisha kuri uyu wa gatanu.
Abenegihugu bifuza kuronka incanco ni ku bushake akatukarimu rero guhera ejo tugiye kugurura urutonde uzobikenera azozayandikishe kugira ngo tumenye ababa bakeneye izo ncanco. Wabonye ko zibikwa ahantu hameze neza, nibyo kumvikana rero tugiye tuzijana ahari hose turondeza bipimisha kuko tuza kubikwa neza. Ibyo tuzobafasha rero kugira ngo tumenye abazikeneye baba Barundi canke abanyamahanga baba mu Burundi. Uretse kwiyandikisha kuko tumenye abazikeneye, izo musaba yuko asinya rwa rupapuro nk'uko ishyiramwe mpuzamakungu yemeze risaba.
Anagaruka ku mirwi y'abantu izoshyirwa imbere mu mwanya wa mbere.
Abo tuzoherako n'abavyifuza bakora sanze ukorana mu bushikiranganji basanzwe bavura abenegihugu n'abandi bagendana ingwara ngendanwa hamwe n'abarenze imyaka 60, co kimwe n'uwo wese avyifuza. Muti bizogenda gute rero nuko amasite dusanzwe dupimirako mugira wa coronavirus niyo tuzokoresha kugira ngo dutange incanco ku bavyifuza. Vyumvikana rero yuko nta muntu nayo bavyifuza dushobora guhura incanco wa coronavirus atipimishije.
Mu mpera za kuno kwezi Uburundi bwiteze kandi izindi ncanco zingana n'ibihumbi 152 zizotangwa n'ibanki y'isi yose. Iyo banki imaze kwemerera Uburundi muri rusange zigera ku 2,408,000 nk'uko byemezwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu. Nk'uko bigaragarira ku rutonde rutangwa na OMS ishyirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu, Uburundi nibwamara gutangura gucanca ababubamwo, ibihugu bya Eritrea na Korea y'Amajyaruguru nizo zonyene bizaba bisigaye bitaremera incanco. Igihugu ca Tanzania cari cazanse ku ntwari ya Perezida Magufuli cazemeye mu mezi aheze yamaze gusezera isi asubirirwa n'umupfasoni Samia Suluhu Hassan. Eloje Wulikaneza, Ijwi rya Amerika.